cyuko cyifashe ni cyifashe neza kuko kuva kera abanyafrika baje bahungira hano muri Mayotte. Mayotte ni igihugu gitwagwa n'Ubufaransa, bahawe ubuhungiro n'igihugu cy'Ubufaransa, ariko abanyagihugu ba hano muri Mayotte bita abamaore ntibigeze borohereza na gatoya abanyafrika. Bavuga bati abanyafrika ntibasubire iwabo cyanke abafaransa batware mu gihugu cy'Ubufaransa iyo bakwiriye kuba. Niyo naho rero intambara zatanguriye.
Ni intambara zimaze igihe kuko ndazi ko haraheze igihe bivugwa, ariko byasubiye kuvyuka kubera iki?
Byasubiye kuvyuka kubera ko abanyafrika bashitse hano muri Mayotte harageze igihe babura aho barara, babura aho bakika umusaya, bariyumvira barabona sitade iri hafi yabo, baraheza rero barubaka amahema. Bamaze kuyubaka harageze igihe dusanga igitigiri kingana n'abantu bangana nk'amajana indwi, ariko icyo gihe rero abamaore baraheze barahaguruka baravuga bati nta munyafurika dushaka hano. Mu itariki 14 harabaye intambara, baragwana, hariho abanyafurika bakomeretse bangana 17, hariho abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abasomali, kuko bose bari muri iyo mpandi ahantu bashinze amahema. Abamaore bavuga bati nta munyafurika dukeneye muri kino gihugu cya Mayotte, nibasubire iwabo iyo baje bava canke Ubufaransa batware aho bashaka. Indwi habaye kugwana n'abamaore ba hano baraduteye, hanyuma leta y'Ubufaransa yarahavuye irarondera amazu iratwara abantu bari hagati ya 90% niko twovuga, ariko aba bantu bose batwaye kubaronderera amazu abamaore benshi baciye bagenda barazibira amayira, ababuza kwinjira barababurabuza, barabaka ibintu byabo barabirukana. Hari n'abandi batuye inyuma muri ya nkambi bari baje bagwamo kubera ko byari vyanse ko babandanye babatwaye nka guverinoma y'Ubufaransa.
Uko gushamirana gushasha harabagukomerekeyemo? Nimba barakomeretse bangana gute?
Uwo munsi barwana hari ku munsi wa Mungu hakomeretse abantu abanyafurika 17. Abanyafurika 17 harimo abakongomani kuko nabivuze, hakabamo abanyarwanda, hakabamo n'abarundi, hakabamo n'abasomali, ko bose abantu hamwe muri iyo nkambi yakavanye.
Iyo kambi ibarizwa ku ruhande rwanjye rwa Mayotte, ku ruhande rwa ACR?
Oya, ntibarizwa ku ruhande rwa ACR, ntibarizwa ku ruhande rwa Mayotte, ariko ni bimwe nyine abanyafurika babura uko bagira bashaka bateka tuje hamwe ko twahunze intambara turi mu muruho. Bagiye hamwe barubaka, umwe wese akagenda arubaka ikibanza abonyemo, ikibanza abonyemo kugeza aho bisanze bageze mu bantu amajanindwi. Na HPR na ruhande rwa guverinoma, ariko guverinoma yo igomba kuturinda kubera ko twahereze yuko umutekano wacu utameze neza.
Leta muyibariye ivyo bintu ibivuga kwiriki? Hari kiriko kirakorwa? Abo baza gutera abo banyagihugu bava muri Afrika hari abamaze gufatwa, leta ibikora kwiriki?
Tumaze kwerekana umutekano muke dufite, leta ntiyaravuye ikaze igatora abanyagihugu bangana hafi 90% kugira ngo ije kubaha amazu. Bavuga yuko bishobora kumara amezi abiri kugira ngo bose bazobe bahavuye muri iyo stade ya Kavanyi, ariko ntibigeze boroherezwa abanyafurika. Batwaye kubaha amazu, bagumye bababurabuza, baratangira amayira, barugara amayira, baraha ko binjira muri ayo mazu. Hageze naho abamaore babwira bene amazu yuko bataburenganzira bafite bwo gupangisha umuntu wese yitwa umunyafurika.
Ikigiye gukurikira n'icahe kuri mwebwe none?
Kandi icyo dusaba ko guverinoma y'Ubufaransa cyangwa leta y'Ubufaransa yodukingira umutekano wacu, kuko turabona neza ko umutekano wacu tubahirijwe, igakingira umutekano wacu hanyuma nta kindi dusaba.
Urakoze cyane. Twibutse kutashimye ko amazina yawe atangazwa. Urakoze kuduha kutubwira uko vyifashe ngaho muri Mayotte.
Yego, murakoze cyane. Mugire umunsi mwiza.